turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 abari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Nininahazwe. Uburundi bwasibije ibitaramo by'abaririmbyi barimo abanyarwanda babiri byari bitegekanijwe kubera I Bujumbura kuva ku igenekerezo rya 13 gushika ku rya 15 z'uku kwezi kwa munani dutanguye.
Hari ibintu bimaze iminsi bisirikira mu z'umutekano, hari abantu baje gukubita umuziki bavuye I Rwanda, nawe tuzemerera yukata gukubita umuziki Burundi avuye I Rwanda ari bugaranye watuzanira karamba. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Uyu ni umushikiranganji w'intwaro hagati n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi Jean-Vendira Kobuca mu yagezweho hirya nino ku isi. Igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururikira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu manuko bwa Afghanistani. Muri Haiti naho umupasoni wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa yarahiye ararengwa ko abwirizwa kwitoreza kwa president w'ico gihugu. Ido ni ido y'ibi vyose ni mukanyi sasa. Amakuru yacu reka tuyahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakozi barenga 200 bo ku bitaro bibiri biri mu bikomeye mu gisagara cya San Francisco giherereye mu burengero bwa Leta ya California aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanganywe ubwandu bwa virusi ya corona. Ikinyamakuru cyo muri Amerika The New York Times cyatangaje ano makuru cyavuze ko abanduye bose bari baracandazwe 100% uyo mugera. Abenshi muri bo bafise ubwandu bw'ubwoko bushasha bukaze bwitwa Delta. Muri abo barenga 200 babiri gusa nibo binjijwe ibitaro butwara abakozi ku ivuriro ryitwa Zuckerberg riri muri abiri avugwamo ubwo bwandu. Yavuze ko iyo batacandazwe hari kuba benshi baremba. Kaminuza Johns Hopkins ifise icicaro mu gisagara cha Baltimore kiri muri Leta ya Maryland aha muri Amerika akaba ari nayo itanga makuru y'ivy'ubwandu bwa corona ku mwanya ku mwanya. Yavuze ko kugera ino saha abafise ubwandu bw'ivirusi ku isi yose baba imiliyoni 198 ari maze guhitana bakaba imiliyoni 4,200,000. Nanafise ku masonga nkitangura abategetsi muri Afghanistani bemeje ko igisasu cyo mu bwoko bwa roketi catewe n'abatalibani no munsi kwa mungu mu gatondo casambuye uruhande rw'ibarabara indege zururukira ko ku kibuga c'indege citwa Kandahar giherereye mu manuko bw'ico gihugu. Ico gisasu catewe mu gutana mu mitwe ku kibandanye hagati y'abatalibani n'abasirikare ba Leta. Indege zose zari kururukira kuri ico kibuga c'indege n'izari kuhagurukira zaciye zihagarika. Kwa igisagara cha Kandahar kirimo ikibuga c'indege catewe kigira kabiri mu bikomeye muri Afghanistan. Umuvugizi w'abatalibani yabwiye ijwi rya Amerika ko bateye ibisasu byinshi kandi bitonomye uruhande gururukira ko indege gusa ahubwo hari n'ibindi byinshi ibyo bisasu vyononye kandi ko ari abasirikare basomborokeje mu kubagaba ko ibitero by'indege. Dusozerere muri Haiti aho mutambukanye wa president Moise Juvenal aheruka kugandagurwa n'abitwaje ibirwanisho bamusanze kumuhana iwe. Yemeza ko yumvirijanye agahinda kenshi abicanye binjiye mu nzu iwe bagasakambura ibitagira uko bingana. Martin Moise mu kiganiro cya mbere yahaye amenyeshamakuru yabwiye ikinyamakuru The New York Times cyo ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bari baryamye hama baza kumva urusasu rwinshi rw'amasasu ari narwo rwaba vyuye. Yakwigendera president Moise yarahamagaye abajejwe kumucungera umutekano ngo bamutabare nk'uko madame wiwe avyemeza, ariko bidatevye abakoze iryo bara babasanga mu buriri bwabo bamijaguramwo amasasu. Yamandanije avuga ko nawe hageze igihe aburi impemu kuko umunwa wiwe wari wuzuye amaraso menshi. Muri ico kiganiro yasiguye kandi ko abishe umugabo wiwe imbere yo gusohoka babanje gusuzuma ko nawe we ba muganda guye ariko bavyihenda ko kuko yaragihema yagize ati igihe bagenda bari bazi ko naje kaciye umutambukanyi wa nyakwigendera yemeje amakuru yuko abisha umugabo biwe bavuga ikiespanyol agira ati bari bafise umuntu baje baravugana kuri telefone igihe cyose bamaze bakora iryo bara sinzi ico batoye ariko binjiye aho umugabo wanje abikamwe mu madosiye yiwe hama bakuramwo bimwe mu byo bahasanze muri ico kiganiro umufakazi wa nyakwigendera president Moise yemeje ko umucanci wiwe yishwe na bamwe mu bategetsi bo hejuru bafatikanije n'abanyamafaranga bafise ijambo muri politike ya Haiti yongera ashimangira avuga ko yifuza ko abisha umugabo wiwe nawe badahakwa ku mwaka ubuzima bomenya ko atacatinya kandi ko azoharanira akaba yiteguriye n'umutima we wose kuba president wa Haiti yasabye ko abambuye ubuzima umugabo bufatwa atari uko agasanga bazoguma bakora ubisha kuba president bose bazofata ubutegetsi bw'igihugu ciwe ano makuru yose mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi ahavugwa kwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kunina haza Imana no murundi Jean-Pierre Nimbona atazirwa kidumu ivyo biteramo vyari bitegekanijwe mu hagati y'uku kwezi dutanguye no munsi ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
Ibiteramo byasebijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko byari bitegekanijwe kw'ibyo biteramo bizomara iminsi 3 ku itariki 13 gushika kuri 15 z'uko kwezi k'umunani byo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura ku ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti Umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo byo bereye mu Burundi ntibizoba nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha ubwo bushikiranganje bwerekanye n'abandi bo kwitabye ibyo biteramo babuze uruhusha ni nk'uwo yitwa Itayiwacu Bruce azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ibyo biteramo
hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu z'umutekano warabantu baje gukubita umuziki bavuye Rwanda nawe tuzemerera yukata gukubita umuziki Burundi abuye Rwanda ari yugaranye watuzanira karamara twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi
undi nawe yabwiye ijwi rya Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean-Pierre Nimbona batazira kidumu umuririmbyi wo Murundi abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteze imbere imico na karanga Valentin Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasivye yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'imisi 10 ari naryo ryobereyemo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure twashatse kumenya neza ikinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mubegereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubwo umutekano wiwe yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene n'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka murumva rero ko uwo mutambukanyi ariwe leta yashize imbere kurusha Akeza Creation harimo izindi nyungu kumburezi uwo mutambukanye kuko afise umugabo akomeye muri leta uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation bavuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye ubwo buyobozi bavuga ko bwebo buhahombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari wegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi rya Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko twamukenye icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo I Bujumbura. Jean Pierre Nimbona batazira kidumu wewe yavuganye n'ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya yagize ati ndababaye kubona nankirwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje simo nico bampoye ariko ntakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Congo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004 umwe muri bo yabibwiye Ijwi rya Amerika ku izina ry'abacitse ku icumu ico gihe
n'umuryango w'abacika cumi buri mwaka dutanga itangazo dusa mu nyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ku indirimbo zihuza abaririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ibyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'Abanyarwanda ari ya politike asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji njibwi intoro hagati n'umutekano byatubwiye ko iyo ngingo ari ntasobigwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakinuye mu gihugu cy'u Rwanda naho amashuri yo kwimenyerezamo na mato mato kugeza mu mwaka wa gatatu ejo kwa mbere itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani aratangura n'ingingo ikurikiye ikurwaho ryaguma mu rugo yari yashizweho mu gisagara cya Kigali n'utundi turere umunani ibindi muri no nkuru y'umenyesha makuru wacu I Kigali mu Rwanda Asumta Kaboshi.
Itangazo rya Ministeri y'Uburezi ryasohotse nyuma yaho inama y'abaminisitiri imaze kwemeza ko gahunda yaguma mu rugo yari imaze iminsi 15 irangiye ryavugaga ko abanyeshuri bazatangira ari abo mu mashuri y'inshuke n'icyiciro cya mbere cy'abanza. Iyi Ministeri itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda yaguma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki zakurirwaho ntiramenyekana. Ministre Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge yaguma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi.
Ku bana bo muri primaire cyangwa umwaka na primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu muri iyo mirenge irimo inyuma mu rugo nabo bazatangira kwiga ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bishya. N'ubushize igihe gisagara na za Huye zari biri muri guma mu rugo abana barigaga kubera ko abana ni batoya bafite bose bari hasi y'imyaka 19 kuma 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya. Nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana batoburira
Benshi. Mubyeyi wavuganye n'Ijwi rya Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo Ministeri y'Uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe.
Ahubwo nyuma nari nzi ko ari kwa cyangwa se naho kare mu kwamuna nabo twari kwiteguye wiya kwitegura ku kwacenda kwa kuko twagusanzwe tu yatugara bari baza kwatwa akazi ko zikaraga zikaguma mu rugo ari wakoraga ntari kubona akora imwe wari ufite ukunda akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biraducunga bene kwako twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora
none niba utabizi bakaba bazatangira ku itariki ebyiri n'ejo bundi ku wa mbere ubwo suza wabashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa
aya buriya nzabanza ntidefande muri bikeya kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye
nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru minisiteri y'ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri mu ngatasisi yumvikanye asaba abanyarwanda kuguma kwitwararika
ntabwo covid wayigabanya ngo uyikureho mu minsi 15 ushaka ko ya covid wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba nibura munsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45 ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi kuko si indwara yonyine n'ubuzima bundi bakeneye kubaho ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu harimo byinshi bitarafungurwa n'imifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yose nimugende mukomye mugomba gukora hagomba kubamo ngo ubufatanye bw'abantu hagati y'inzego yaba leta yaba abaturage yaba n'inzego z'umutekano cyangwa inzego zikora enforcement nka polisi kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo
guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere umunani twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero utuba ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
tusubire gato mu Burundi aho umushikiranganje ubutungane Janine Nibizi amaze igihe ahindura abacamanza bo muri za sentare z'amakomune bikekwaho ukurya ibiturire no kutorohereza abanyagihugu amashyirahamwe yigenga arashima ico gikorwa ariko akamusaba kudafatira mu kivunga agahana umuntu ku giti ciwe anamuhanura kudahana gusa abacamanza ahubwo agahagarukira ikibazo c'ubwigenge bw'ubucamanza bemeza ko kimaze imyaka myinshi kivugwa muri ico gihugu inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza
muri amezi abiri ashize umushikiranganje w'ubutungane Janine Nibizi amaze igihe agenda za sentare zitandukanye zo mu makomine abacamanza bamaze igera kuri zine ibamaze kwimura abavanwa aho bakoreye abajanwa ahandi naho mu masentare ya komine za Kayokwe na Gisozi mu ntara ya Mwaro hagati na hagati hamwe na za sentare z'intango za Muyebe Bubanza na Gihanga mu ntara ya Bubanza mu Burengero umufaso Nibizi yagize abacamanza ko biraye bakaba basigaye bakora izo bigombeye binyegeje inyuma y'ubwigenge umwuga wabo barekurira kuva ku manza zidindizwa izashirwa mu ngiro ibiturire no uzugura bitwa za sentare urutonde rw'izabagara ni rurerure Jene Nibizi yemeza ko inyifato y'abacamanza bamwe bamwe atanu umwe yo isabira ko umfaso Nibizi bavuga ko agiye gukura mu mabanga Burundi abacamanza batari bake mu minsi iri imbere kandi ko atamwuga bazongera guhunahuna ku butaka bw'u Burundi
abacamanza mu mwaka wa
ariko nani rw'abashingwa manza kavibe rusanga harimo agahaze n'ubwo umugambi rubona ari mwiza Mesa Gustave Niyonzimana we mukuru warwo
n'umugambi n'ivyo wa leta uri kuragomba kwerekana gusubira kugira ishusho yiza mu gihugu mu banyagihugu eka no mu makungu kugira bizegwe basubire bafashwe mugato ariko turaraba ivyerekeye amategeko umuntu abafise amasezerano y'akazi hama umuntu iyo yakoze amakosa baramwandikira bakabimumenyesha bakamugabisha ivyo twokwita ama avertissement hakabaho n'ivyo bita kubahagarika n'ibindi byinshi rero si ibintu biza buno nyene giturumbuka ngo genda mwese ngo tubasubiriza abandi batabajijwe batisiguye batabonye amakosa bakoze n'ibintu rero bihonyanga amasezerano baba barumvikanye mu guhabwa akazi bisunze istati de magistrat yo mu 2000
amashyirahamwe yakorera hagati mu gihugu afatwa nk'ayegereye ubutegetsi yashimye inongendo yo kwishikira ku kivini gusanga Falcone yafurisanga atabantu bubanirwa mu kivunga na ry'amategeko y'u Burundi yavuga ko umuntu ahantu ahubwite kiwe ja Hakizimana ngo Falcone yafu kunikwa bisigura
ishyirahamwe tubonwe gishinzwe gwanya kimwe na kamona mama dusanga iyo ngingo ari igihano kiri muri rusange tukaba tuzi ko igihano cyategeza kuronka umuntu umwe yakoze cyaha aha kandi tumenyesha ko ugutanga mitaso cyangwa kwimurirwa guhindurirwa ikibanza aho wakorera atari igihano ariko kandi tugasaba ko hoba amatohoza kugira uwagirwa cyangwa ufite ikosa abari wahanwa hanyuma udasikosa nawo asubira atunganirizwe mu gusubizwa aho yakorera
mu kurindira ko bigerwa ko abacamanza ntibagabishwa n'umushikanganje bajerwe wenyene na Daniel Gerard Ndabirabe mu kubina amashinga mateka niko kuko aha hari kwa munana ku kwezi mu ntara ya Makamba mu manuka bwo Burundi
ugasanga huko bavuga ngo bashaka nuko n'ababayobora batogwa mu banyamutungano bwabo ukamengo hariho demokrasi mu butungane ati ku buryo no hejuru bazotora umukuru w'igihugu wabo ibintu twumva bivugwa mu butungane tworamuka tubaretse ni ukuvuga ko n'umukuru w'igihugu atacobo mubwiye none bucara ba bakuru b'igihugu babiri nari mwumva ubwo
bitegeje kweza kagenda gute meza nyonzima abona ko inama rukokoma kugira ngo abacamanza n'abatwara umbe ibintu kumwe na cyane cyane hizunzwe ibwizwa nshingiro
rero uko kutigenga gusanga no mu majambo nyene y'abantu bivugira uko hari hico twitaho tukurudora justice itegekanijwe nibwirizwa nshingiro itarigeri ja mu ngiro aho bavuga yuko ari abacamanza bo muri sentare nta hinyuzwa nabo abacamanza bubahirizwa ibwirizwa nshingiro makorana kugira bashobore kurara amari aba yakozwe ya haute trahison n'umukuru w'igihugu Chegerachi umushikiranganje wa mbere atwara sentare hahinyuzwa president d'assemblée nationale di sena tivigeze rija mu ngiro biza bigaragaza bikonfirma yuko ataende pandase dura magistrature iriho umuntu yubahuka kuvuga ibyatwara inama shiga mateka ijezwe kuraba amategeko le registrateur rero n'ibintu bizotorega umuti akabico no kwitareze etage neho dura justice
amatohoza y'amashyirahamwe mu gihugu na muza makungu yerekana ko mu Burundi bisata by'ubutungana n'igipolisi biri mu munzwe n'igito rire mu gihe ubutungana batavuga ngo n'ubutegetsi babunenga ku gikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Barack Obama yahoze ari president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera zino ndwi turiko turasozera yatangaje ko azokorana n'ishyirahamwe NBA Africa Obama yafashe ingingo yo kwifatanya n'iryo shyirahamwe mu ntumbero yo gufasha abanyagihugu na cyane cyane abakiri bato mu karere ka Afrika mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Arsene Furanzima umumenyereza w'umurwi wa basketball witwa Kamwe Basketball Club mu Burundi Gislain Kamarebo atwara ishyirahamwe For the Love of the Game bombi bakaba bari Bujumbura mu Burundi hamwe na Ephraim Kayiranga umenyesha makuru w'inkino ari Kigali mu Rwanda ari nawe atangura avuga uko yakiriye indingo ya Barack Obama
ibintu bishimishije ku munyafurika uwo ari we wese yaba uwo mu muryango wa basketball cyangwa se mu zindi siporo kuko biri mu mpande ebyiri birafata uruhande rwa mihitoko uburyo buri financial bigafata no mu buryo buri morale gukangurira urubyiruko kujya muri basketball kubera umuntu nka Obama niba warakurikiye imbwirwaruhame ye disikuru ye uburyo yavuze yavuga ko yakinnye n'umukino wa basketball ubuzima bwe mugabo ufite inkomoko hano muri Afurika mu gihugu cya Kenya hanyuma akarenga akaza agashoramo n'amafaranga mu mukino wa basketball hari iryo zina ririmo ryakurura abakiri batoya nk'uko ari integano ye anafite fondasiyo hanyuma hakaba nayo mikoro agiye gushyiramo muri rusange ni ibintu byashimisha umukunzi w'iterambere rya Afurika muri rusange atari na basketball gusa
nawe jina wabyakiriye gute
ego ni gigigila ego navuga yuko nabyakiriye neza cyane ahubwo navuga yuko ni ikintu cy'igitangaza sizi ko navyita kuko navuga ko ari ikintu kigiye kuza kunganira amapuje yaramaze kuhagera muri Afurika NBA yaramaze kuba implante muri Afrika. Yavuze ko ni ikintu gikomeye cyane kumva umuntu akomeye ku isi nka Barack Obama, kandi asanzwe ari umuntu ari passionné, ari umuntu ari passionné na basketball, ari umuntu twavuga yuko amenyere la basketball culture. Ni ikintu gikomeye cyane kije kongereza ku bintu byinshi cyane byari bimaze kuba muri Afrika, na za basketball without borders. Ni ikindi kintu na kandi nibaza yuko wo kubona buri kintu gihe kubona nk'imigwi yo muri Afrika, ariho espoir yo kubona nk'imigwi yo muri Afrika ishobora kwinjira gutsinda imigwi yo muri Europe muri Etats Unis. Ni ikintu kigiye gusubira kubyumva, ni ikintu kigomba kizure basketball muri esprit z'Abanyafrika.
Nawe Arsene, wabyakiye gute iyo ngingo ya Obama yo kuja mu ishyirahamwe NBA Africa no gushyiramo imitahe
NBA Africa? Iyo ngingo yuko Perezida Obama yifatanya nayo na byakiranye umunezero mwinshi, kuko nabibonyemwo karyo ko gushobora gutera imbere kuri basketball hano muri Afrika, kubera yuko si kenshi abantu b'igihagararo cya Perezida Obama bashobora kwifatanya n'amashyirahamwe nka kubyaraye abitangaje abikoze. Ariko kandi bizere yuko bizohereza bigaca bitera intege Abanyafurika benshi, kandi ko bariko banabishyiramo n'imitahe kumbure bigaheza bikagera no ku rugezo rwo gutunga urwaruka rw'Abanyafurika bamwe bamwe muri iki gihe, aho kubona akazi mu bimwe n'ibindi usanga bigoye. Hariho n'abandi bagiye kubona amakariyeri yabo aca mu mupira wa basketball.
Kuba yabishyizemo ingufu akabishyiramo n'ishyaka akaja muri iryo shyirahamwe rishasha, mu barishinze harimo abakinnyi bakomoka muri Afrika nka Dikembe Mutombo ava muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, harimo n'abandi batari bake bakomoka muri Afrika n'abasanzwe bakina ngaha mu ishyirahamwe NBA. Murabona kubona abantu bakomoka muri Afrika babigiyemo ntibyoroheza gusa abanyamahanga nk'aba basanzwe bari no muri Amerika, bica byerekana ko abakomoka muri Afrika babishyize zemo gushaka cyane, biratanga ingufu kurushiriza, biratanga n'icyizere kurushiriza FM.
Biratanga imbaraga, biratanga imbaraga nyinshi cyane ko nubundi abarebaga basketball NBA ariko mu ruhande rwa Amerika babonaga bava muri Afurika uheruka ni Giannis, abanyafurika n'umunyanigeria bakaba batikuti atari kuba yaraje muri Afurika. Biratanga icyizere, biratanga imbaraga kuva ku rubyiruko rwa hano muri Afurika gukunda uwo mukino, ariko kandi ntibawujyemo gusa kubera ko hajemo n'amafaranga mo n'abo bantu bakomeye Barack Obama. Kuba rero bibuka aho bakomoka bakaza bakazamura izo, atari ukuvuga ngo umwana uzashobora kuzamuka akajya kwikoreje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akabasha gukomeza muri NBA niba uzakina basketball. Ubungubu kuba bahindukiye bakaza muri Afurika biratanga imbaraga ko n'umwangira kwiga umukino ashobora kugukina kuko amarushanwa bategura baraje none bayazanye hano muri Afurika bizaborohereza benshi batangire kwigaragaza, bizamure imibereho, bizamure umukino muri rusange bitagombye kutitare NBA yageze muri koreje akazi muri NBA yari bisanzwe kubera ko icyicaro cyaje ahangaha no muri Afurika, kandi nabo bantu bakomeye bahindukiye bakaza muri Afurika. Grand Movement aho batuye byatangiye kuri Giants of Africa, abagabo nka ba Masai Mutombo ari muri uyu mushinga muri Afurika yetu imyaka icumi irashize, wabonaga ko bigenda gahoro gahoro, ariko noneho ntabwo bicaye muri Amerika bazanye wa mukino muri Afurika ngo ukinirwe muri Afurika. Harimo iryo zina, hakabamo n'ayo mafaranga barimo bashyiramo kuko n'abagabo bifashije n'abagabo baronse imitungo.
Zina naho ku byerekeye Afurika, akunda kuvuga ko Abanyafurika bari hanze batitaho Afurika, batazana inguvu, ubwenge, ubushobozi bafise, amafaranga. Kuba Obama nabo bakinye nka ba Mutombo, abakinye nka ba Ibaka bagiye muri iryo shyirahamwe, ni ishyirahamwe rirondera amafaranga arimo inyungu, ariko rirondera guteza imbere umupira w'amaboko wa basketball muri Afurika. Ni ikintu abandi bohera ko ku ruhande rwa Afurika bokora gute kugira ngo abo bose bafise inkomoko muri Afurika, bakomoka muri Afurika, bafise uburyo bashobore kuzana no hanze ya basketball mu gufasha akarere ka Afurika.
Ikintu mbabaze ko kiri mu bibandanye mu byari byatangiye gukorwa, twavuga mu matse yasa naho atagendera isa neza ya FIBA, ariko nicyo kigiye guhindura nuvuga imyumvire y'Abanyafurika, ndavuga bari mu bihugu byabo bari muri Afurika cyangwa bari hanze y'igihugu. Dufate mu karorero kubera twavuga inkino za Basketball Africa League zabereye i Kigali ara yuko abana tuvuga basanzwe ari muri diaspora baratangiye kuvuga yuko ibihugu byabo bakamenya igihugu cyabo bakifuza kumenya indimi zo mu bihugu byabo bakumva yuko hari icyo bashobora gufasha igihugu cyabo bashishije mu nkino urumva yuko ni ikintu tuvuga yuko ari akarorero ndakivuga mu gifaransa ikintu kiza gukomeza kimwe bita panafricanisme dufite muri sport ku buryo l'afrique ishobora kuba centre mu iterambere mu gihugu abanyafurika bifuza kugeraho ikindi ni uko kwisenyere iyo migambi ya tuvuga ya Barack Obama ba Serge Ibaka ba Dikembe Mutombo izo byose navuga yuko bigiye hamwe bitotuma nk'ibihugu tuvuga bisanzwe biri inyuma cyane mu bijyanye n'inkino muri basketball ndavuga cyane cyane nk'ibihugu tuvuga bisanzwe biri muri karere turimwo bitotuma nk'abasanzwe bajejwe inkino
akabinunga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe ngire bashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru byashizwe hamwe na Facile Gebehu mushobora kongera kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio.com kwizina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubipfuriza.